hii ni Radio Hishwi ya Amerika. Radio Hishwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu kirune mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Federica Monikije. Murundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Hishwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Abadepite bagize umuryango w'ubumwe bwa Ulaya bari mu rugendo mu Rwanda. Ikibazo cya Paul Rusesabagina afungiye mu Rwanda cagarutse mu biganiro bagize n'abayobozi mu Rwanda.
We as the parliamentarians are free in our decision. We made a clear statement, but because we are committed to human rights, this is our duty, our political will.
Uyu ni Depite Norbert Nuze ahagariye Ubudage mu nama ashinga amateka y'Uburaya, avuga ko naho bemera ubwigenge bw'amasentare bitabuza ko bavuga uko babona ibintu no gutanga ibyiyumviro ku manza zimwe zimwe. Sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko yatanguje ibikorwa byayo by'ukwezi kwa 11 i Bujumbura mu Burundi. Vice President Kamala Harris atekanya kubwira abakuru b'ibihugu n'ama leta mu nama nkuru izobera i Paris mu Faransa ko leta z'ubumwe za Amerika zishyigikiye amatora muri Libya. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Utwigo twihutirwa two kugarukana umutekano mu gihugu cya Ethiopia twakomeje uyu munsi ku wa kane. Icyo gihugu kimaze umwaka mu ngwano. Muri iki gihe intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu rugendo mu gihugu cya Ethiopia, uyu munsi Perezida wa Kenya yaboneyeho akanya ko gutera akamu gasaba gahengwe mu buryo bwihutirwa k'iyo ngwano imaze umwaka. Uru Kenyatta yavuze ko bibabaje kubona atabiganiro nyakuri zigeze biba byo kurangiza iyo ngwano yahitanye abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi ikanakura mu zabo abandi miliyoni n'imiliyoni kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze. Ingabo za Tigray zifatikanije n'undi murwi witwaje ibirwanisho zarafashe ibisagara bikomakomeye bitari bike mu minsi iheze kandi zisagirije umurwa mukuru Addis Ababa. Umuvugizi umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed Belen Sayuna ntacyo arishura ku kibazo yabajijwe niba Abiye azobonana n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jeffrey Feltman. Feltman yaratangaje muri iyi nkuru ko hariho uburyo bwinshi bwo gutangura ibiganiro mu ibanga. Umunsi twigoro kandi ejo ku munsi wa gatatu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yaratangaje ko yavuganye na Abiye bakayaga ukuntu yofasha mu gutanguza ibiganiro byo guhagarika ingwano. Uyu munsi kandi Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatumye ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'Umuseruko izokwiga ikibazo cy'ingwano muri Ethiopia ku igenekerezo rya 16 ry'uku kwezi kwa 11. Tukiye ku mugabane wa Afurika, abanyagihugu muri Mali barahanganye n'umusenyi ubageramiye inyuma yaho kiyaga cya Fagibine cumiye. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Ukamusi.
Kuva icyo kiyaga kiri mu majyaruguru ya Mali gikamye amazi, imiryango igituriye igomba gushaka uko irwana ku ngo zayo kubera umusenyi ugenda basatira n'uburyo bushya bwo kubaho biturutse ku butaka bwagundutse. Icyo kiyaga kigeze kuba icya mbere mu bunini mu burengerazuba bwa Afurika. Cyanakiraga amazi yaturukaga mu ruzi rwa Nigeri iyo rwabaga rwuzuye buri mwaka. Cyakora cyagiye cyuma buhoro buhoro nyuma y'amapfa yo muri za 70 bituma abantu barenga 200,000 bahindura uburyo bwa gakondo babagaho. Kuri video haganira na komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare kwa Rouge, Abdul Karim Ag Al Hassan, umuturage wahoze ari umuhinzi akaza guhinduka umworozi, yerekanye ahantu hari ubutayu agira ati aka karere kose kahoze gatwikiriwe n'amazi. Ubu we n'abandi baturage bahoze mu midugudu yo hafi y'ikiyaga mu burengerazuba bw'umujyi wa Timbuktu bakora ingendo n'amaguru bajya gushakisha amazi y'amatungo, ari nako bakora ibishoboka byose kugira ngo batangire umucango wa satire. Ikibazo cy'igabanuka ry'umubare w'abari baturiye ikiyaga Fagibine gitezwe ko kigarukwaho botse igitutu mu nama mpuzamahanga ihindagurika ry'ibihe Glasgow muri Ecosse.
Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris yatekanya kubwira abakuru b'ibihugu n'ama leta mu nama nkuru izobera i Paris mu Faransa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye amatora muri Libya. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'ama leta yatunganijwe ishyirahamwe mpuzamakungu rifatanyije n'Ubudagi hamwe n'Ubutaliyano. izobera I Paris ku murwa mukuru wa Faransa ku igenekezo rya 12 y'ukwezi kwa 11 bitekanije ko abakuru b'ihugu n'amaleta bavuye mu bihugu byo muri Afrika n'ayandi makungu bazoyitaba umwumvikano muke uhagaze ku itunganywa ry'abatora yo muri Libya atekanijwe ku igenekezo rya 24 y'ukwezi kwa 12 uragiramiye utwigoro two kurangiza ubwicanyi n'akajagari birangwa mu cyo gihugu Vice Perezida Harris avuga ko leta ya Amerika ishaka kwereka abanyalibya ko ishyigikiye utwigoro twabo two gutunganya amatora hamwe no kuvana muri icyo gihugu abarwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangira bose Harisa azoba kandi ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi itanu mu Faransa muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika ishami rya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini amakuru mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini cyo tamwe mu Rwanda mu rugendo umurwi wa depute wagize umuryango umwe bwa Buraya bari mu Rwanda bongeye kuvuga ku kibazo cya Rusesabagina uhagarariye uyu murwi depute na Robert Renoze yabwiye ibinyamakuru ko bubaha ubutungane bw'u Rwanda ariko ko nabo bafise uburenganzira bwo kuvuga icyo yumvira ku ngingo iyo ariyo yose n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda
aba badepite basuye u Rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi isabye leta y'u Rwanda kurekura no kohereza Paul Rusesabagina mu Bubiligi mu mwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko kuri uyu wa kane abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko nshingamategeko y'u Rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu Rwanda ibiganiro by'abayobozi byabereye mu muhezo ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi bajyanye ikiganiro n'abanyamakuru waje uhagarariye iryo tsinda depite Norbert Nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya Rusesabagina asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu
It's not a secret that I was not very much I would say comfortable with the decision taken by the European Parliament
because aragira ati sibanga nababwira ko nge ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banje bafashe kuri nge nari nyuzwe nuko twareba iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvugaho ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo turi abadiplomate turi abadepite batowe bigenga ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu uyu mudepite kandi yabwitangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu
It's your decision. You are an independent country. You have the government. You have your.
Aragira ati ni icyemezo cyanyu muri igihugu kigenga mufite abadepite mufite guverinoma mufite inkiko zanyu ntabwo twaje kubaha amasomo gusa twaberetse uko tubona ibintu abadepite bageze komisiyo y'umuryango w'umwe bw'Iburayi bari batoye umwanzuro usaba ko Rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu Bubiligi abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe kukuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Donatira Mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana
murabyibuka ko nyuma ya resolution bafashe natwe twafashe indi resolution nk'Inteko Ishinga Amategeko tubabwira uko tubitekerezaho ngo rundi ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana mu buryo bwo kubahana ngira ngo ibiganiro bizagenda bikomeza ibyo byose tuzagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane
nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'Uburayi abadepite n'abasenateri bo mu Rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'umwe bw'Uburayi yavuze ku bijyanye na Paul Rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera inteko y'u Rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri inteko y'u Rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u Rwanda amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u Rwanda rwasinye banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku Rwanda ugaragaza kubogamira kuri Rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'Iburayi ijwi rya Amerika ryabajije umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya Rusesabagina
ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo ahubwo no gutanga amabwiriza u Rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'Iburayi nk'uko barimo guha amabwiriza polonye mu Rwanda n'igihugu kigenga nta nubwo kibarirwa muri sphere ya Union Europeenne unegereranyije nabo baganira na African Union. Ibyo rero ni muri gahunda ya mpatsi bihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya Afrika. Inkumva nta jambo bafite nta n'umwanya bafite kuko ibyo batanga si position suko wabona ibintu ahubwo ni amabwiriza bihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiye gukorana.
Ibitsinda by'abadepite bari mu Rwanda n'abagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu Rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru bazanywe no kureba ibikorwa umuryango w'umwe bw'Iburayi utera inkunga leta y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi sentare nkuru umuryango wa Afrika ibuseruko yatanguje ibikorwa byayo by'ukwezi kwa 11 kuri iyi nshuro. Iyo sentare yashimye kuja kurangurira ibikorwa byayo mu Burundi na kabyo ko guhimbaza imyaka 2 iheze iyo sentare ishinzwe nk'uko bitangazwa n'abayitwara. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver iyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Itegeko rigenga sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko rivuga ko ifite inshingano zo gucungera kw'amategeko agenga umuryango yubahirizwa n'ibihugu bitandatu bigize akarere ka EAC yashyizweho mu mwaka w'2021. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza icese ukwezi kwahariwe guhimbaza imyaka 2 heze iyo sentare ishinzwe ubugirongoje, Nestor Kayobera aturuka mu Burundi arashimikira ku ntambamye ihari mu gushira mu ngiro ingingo z'iyo sentare.
Ubwambe nuko nkora ivuze nuko sentare cimanza ariko cyashigenda kugukurikira kuri abiko gurwanza washizwe mu ngiro ariko amasentare yo mu bihugu haje gucimanza acagenda mu gihugu acagenda kuraba kuri tere yuko urubanza rwashizwe mu ngiro nubwo ko ariko sentare yacu yavuze ruko rugo icyi rubanza ibihejeje nubwo ko wasinze nubagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro akazoguma garuka ariko kubera yuko iya sentare y'ibihugu utaweze mu ngiro ubuhonyanze ibitegeko.
Iyo sentare igizwe n'abacamanza 11, 6 bo mu gisata ca mbere na 5 bo mu gisata c'inyungururizo barungikwa n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango nk'uko itegeko riyigenga ribitegekanya. Naka na gahaze mu bwigenge bwabo nk'uko binabagugwa n'amashami y'igenga. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, Maitre Vital Nshimirimana arongoye Runani Force, umwe mu bashinzwe amanza baburana imanza imbere y'iyo sentare.
Abacamanza bagenda ngo n'ubuhizi bwabo canke n'ubuhinga canke bagomwe kubera ibyo bamaze n'amareta barungika bakaza bo bakurikira inyungu z'amareta. Nk'ubu nk'akarorero iyo sentare isanzwe irongowe n'umurundi yasanzwe aburanira iyo leta nyene hanyuma gaca asubira kugenda akabariwe mu camanza mukuru kandi imanza zimwe yaburanamwo zimwe yakurikirana zitarahera.
Nyamara ubuyobozi bw'iyo sentare burahumuriza ko atamukuru w'igihugu atera igitsure abacamanza b'iyo sentare ifise icicaro i Arusha muri Tanzania.
Nta nzu iri kuyasha sentare iri kuyakora kandi imanza zayo atamusirikano nta muntu nta gitsure. Nubwo ko muyumururizo abacamanza ni 5 bavuga ko 5 cyo kwano kuntu umucamanza mu Burundi hagira umuntu amahagara aka ngo shubaza gucyo ivyo ntibinashoboka. Ari uze kuvuga kuti ni vyiza ko abene gihugu bamya sentare yabo kandi bakamenya ubasha ifise ko abantu bazi ko abantu bashwa ni ibarabara aho kuja muri sentare ngaha y'intawo ya Rohero acha twa rubaza ya Arusha kugira imanza mwe zimwe zagimushwa n'amaguru ntiziwe ziraja hariya.
Igisata ciyakiriro ry'imanza kimenyesha ko imanza zirenga 500 arizo zimaze kwakirwa n'iyo sentare mu myaka 2 imaze. 60 muri zo zavuye mu Burundi mu gihe zirenga igice zavuye muri Tanzania. Muri zo harimo iz'amashami yigenga mu Burundi anenga ko zitaburanishijwe neza bitumwe no kutigenga kw'iyo sentare. Ni nk'ugwerekeye ikiringo ca 3 ca nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hamwe n'ugwerekeye ifutwa ry'amashami 5 yigenga muri ico gihugu. Kugwa mbere ingingo ya sentare yavuze ko itinjirira sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro mu ngingo yafashe irekurira perezida Nkurunziza kwitoza mu mwaka w'2015. Ni mu gihugu wa kabiri ukiri mwiyungururizo. Umunyamategeko Vital Nshimirimana atwara rimwe muri ayo mashirahamwe yafuswe yagirizwa kuja mu migumuko mu mwaka w'2015.
Ibyo rero urumva yuko harimwo agahaze bikerekana yuko sentare irikirasubira inyuma kandi akunda gahombo gakomeye cyane haba ku banyagihugu haba ku mashyirahamwe haba no kubatwara ubwabo kuko ubundi munsi nabo nyene bazoshobora gukenera iyo sentare hanyuma bayiture nibasanga icumbagira nabo nyene ntizoheza kugatunganiriza
kuva kuri uyu wa kane gushika mu mpera z'uko kwezi kw'11 abacamanza bagize ibisata byose by'isentare bazoburanya imanza bari ibujumbura ni ibikorwa byatanguriwe n'inama rukokoma ihuza abegwa n'ikibazo cy'ubutungane mu karere baturuka mu bisata n'amareta agize ibihugu bitandatu by'umuryango wa EAC arivyo u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo batsigura ko intumbero ari ukwegereza ubutungane abanyagihugu kuko ico gikorwa co kuburanisha imanza kizoja kirarangurirwa no mu bindi bihugu bigize EAC Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mu Rwanda mucamanza muri sentare isumbuye ya Rugenge yaburanishije urubanza rwungurujwe n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutetsi uriho mu Rwanda Christophe Kayumba n'urubanza ku ngingo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo uregwa yasavye sentare kurekurwa agakurikiranwa ari hanze ubushikiramanza bwobwo busaba ko akomeza gufungwa n'inkuru imumenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika Eric Bagire ubusa ari Kigali mu Rwanda
Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda icyarimwe n'umushakashatsi bwana Christophe Kayumba yagaragaye ku ikoranabuhanga rya Skype yambaye impuzankano y'irozi iranga abagororwa ari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali imageragere. Umunyamategeko umwunganira Jean Bosco Ntirenganya Sefu we yari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Kayumba watindanye ijambo asobanura impamvu z'ubujurire bwe yabwiye urukiko ko umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe icyemezo kimufunga by'agateganyo hari ingingo z'amategeko yirengagije ku bushake. Muri izo ngingo Kayumba avuga ko zimwe muri izo zijyanye n'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko kandi ko umucamanza yagombye kuba yararebye impamvu zose ababuranyi batanze aravuga ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega bitabayeho ahubwo ko ikirego cyabwo gishingiye ku mpamvu za politiki ku ikubitiro Kayumba yarezwe gusambanya ku gahato uwari umukozi we wo mu rugo Goretti yankurije mu mwaka w'2012 yarezwe kandi gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru Fiona Mutoni mu 2017 ariko icyo gushaka gusambanya umunyeshuri yigishaga urukiko rwagiteye utwatsi ruvuga ko ibyo avuga ari amagambo atagira ibimenyetso biyashyigikira urukiko rwamuketseho gusambanya ku gahato uwari umukozi we wo mu rugo ruhita rutegeka ko abafunzwe by'agateganyo Kayumba asobanuye ko nyuma y'iminsi ibiri ashinze ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda RPD mu mpine ibinyamakuru byegamiye kuri leta uregwa yemeje ko binaterwa inkunga na leta byahise bisohora inkuru zikubiyemo ibirego ari kuburana aravuga ko inkuru byamwanditseho ari nabyo ubushinjacyaha bushingiraho ikirego asobanura uburyo ikirego cye gishingiye kuri politiki Kayumba yavuze ko hari abantu yita ko bakomeye atavuze amazina n'imyirondoro yabo bahuye nawe bamusaba guhamagaza itangazamakuru akitandukanya n'ishyaka yashinze akabyanga Abo Kayumba yabwiye urukiko ko bamuburiye ko kutitandukanya n'ishyaka RPD bizamuviramo gufungwa kandi ko nta kinkiko zizabikoraho. Kayumba yabwiye umucamanza ko yagiranije imikorere y'ubushinjacyaha bwa none ntahitaniye n'iy'ubushinjacyaha bwo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza ahise amugarura mu murongo amwibutsa ko atandukira kuko mu byo yajuririye hatari imigereranya ry'imikorere y'ubushinjacyaha ku butegetsi buriho n'ubwo ku bwa Habyarimana. Kayumba yavuze ko umutangabuhamya Goretti yankurije umurega kumusambanya ku gahato ari umubeshyi yibaza uburyo yavuze ko yasambanijwe ku gahato mu mwaka w'2012 mu kwezi atibuka uyu mutangabuhamya mu bibazo yabajijwe harimo kumenya niba Kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye ibirabyo Kayumba akabitindaho agasaba urukiko kuzabisesengura rukamenya ukuri kwabyo kuko umutangabuhamya yemeza ko atibuka niba Kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye Umunyamategeko Ntirenganya umwunganira nawe agakemanga bikomeye icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere gifunga by'agateganyo bwana Kayumba avuga ko hatigeze hagaragazwa impapuro za muganga nka bimwe mu bimenyetso ndakuka byagaragaza ko kuko Kayumba yasambanije ku gahato ari umukozi we wo mu rugo avuga kandi ko mu buhamya bwe uwareze Kayumba atabasha kugaragaza imiterere y'inzu avuga ko yabanagamo na Kayumba ikindi uyu munyamategeko avuga ko gitangaje ni urutonde rw'abatangabuhamya avuga ko inyandiko mvugo zabo zitashyizwe muri dosiye kuko ubushinjacyaha bwasanze bashinja ururegwa agasaba ko uyunganira yarekurwa agakurikiranwa y'idegembya nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze mu iburanisha rya none bwavuze ko uregwa n'umwunganizi batagaragaza ko hari ingingo z'amategeko zaba zarirengagijwe mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyapolitiki Kayumba ubushinjacyaha bukomeye gukomeza gushimangira ko hari abatanga buhamya bashinja Kayumba ibi byaha byo gusambanya kugahata umuntu mukuru bugasaba ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere giha muko kiri agakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ni kunshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuva mu mpera z'umwaka w'2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe ariko guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujurira igihano yahawe kuko avuga ko nta cyurukiko rwagishingiyeho urukiko rwajuririwe rwategetse ku icyemezo giha muko kiri niko kwandikira urukiko rukuru asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo mbere gato yo gushinga ishyaka Kayumba yari yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ibaruwa ndende ifunguye amugaragariza uruhuri rw'ibibazo byagombye gukosorwa mu nzego zigize ubuzima bw'igihugu n'ibaruwa atigeze ahabwaho igisubizo na nyuma yo gutangiza ishyaka Rwandese Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda Kayumba yumvikanye kenshi anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo urukiko ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu bwana Christopher Kayumba ehabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
tubibutse inshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isami ya Radio Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda ku itariki 2 z'ukwezi kw'icumi na rimwe uko umwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wo kurwanya inyifato yo kudahana abakora ibyaha kubamenyesha amakuru uyu munsi wibutswe mu gihe umutekano w'abakora umwuga wo gutangaza amakuru ubandanya kugiramirwa mu bice bitandukanye byo ku isi uwo munsi mpuzamakungu uyu mwaka wubahimbajwe gute makungu no mu karere k'ibiyaga binini mugezi wacu Fidele Nyongabo yavuganye na Mekio Hondera ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru mu Burundi Burundian Journalist Alliance BJA mu funyafunyo ari i Bujumbura Ahmed Gilbert Bukeneza umunyeshamakuru yigenga ari i Nairobi muri Kenya na Ala Majesté Barenga umunyeshamakuru kuri Radio Culture umwigisha ivyigwa vyo kumenyeshamakuru ari i Bujumbura Ahmed Gilbert Bukeneza atangura avuga uko uwo munsi wahimbajwe aho aherereye muri Kenya
ndakurikirana amakuru yo ngaha muri Kenya mugabo ngurikirana cyane y'i Burundi gusumba nibaza ngurikirana na y'i Burundi gusumba yo muri Kenya mugabo ivyo nubona nashoboye kubona muri Kenya n'ahandi ni igihugu gifise novuga muri kano karere ni igihugu ki novuga kiri imbere ugereranije n'ibindi bihugu mu bintu byo kumenyesha amakuru par contre nashaka kumenya abari mu Burundi uko biba byagenze kuko nk'amakimbe nabonye no kumbuga ngurukana bumenyi sindiko ari watu biruko byari bimeze mu Burundi
Ale Majesté mu Burundi Gilbert aravuze ko yashaka kumenya ukugene woba warahimbajwe mu Burundi uwo munsi mukuru wahimbajwe gute mu Burundi
washitse abamenyesha makuru bwa mbere ho atarubugiro afite kuko cyo ndatabye kumva ko ari byo shira mu gitango BGA ibyo ibaza ko atamenyesha makuru ngarize hamarishira batatse urubugiro rishika abamenyesha makuru benshi bari mu bwoba bwo gukora akazi kabo bituma badakurira hamwe kugira bibuke ikibazo kibahuza aho bibabuza gukora n'umunsi mukuru wageze abamenyesha makuru b'Abarundi n'ukuri nubwo bagerageza gukora ndavuga bakiri mu Burundi badashika kuronka inkuru nyazo bitala kyo suse bafite ubwoba muri bwo bafite ingorane ya kazoza k'umwuga bariko babona ko akabuza umwuga wo kumesha amakuru buke buke atatira mbere yuko yaboneka n'umunsi mukuru utige guhimbazwa n'ubwo abamenyesha amakuru bose avuze ati n'umunsi mukuru wari kutuma tuja hamwe ariko n'umunsi mukuru n'ukuri wageze iterambere ryo kumenyesha amakuru ubwiganzure bwo kumenyesha amakuru mu Burundi atakubwifashe n'ubwo hakozwe utuntu duke duke n'ukwinda kugira ko n'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa na buke buke nta kugwegwa y'abashyirahamwe y'abamenyesha amakuru kuko nta shyirahamwe no bwangu rihuza abamenyesha amakuru inyuma yaho IBG isambukiye yaba association burundaise de radio diffusion ishyirahamwe rihuza n'amanyaradiyo ibyo byo ni iby'abantu bafite amaradiyo ariko ari iby'abakoresha si iby'abamenyesha amakuru n'ukuri babajije umwe cyangwa undi twicaranye tugahubwa akavuga ati wari umunsi mukuru twari kwicara hamwe mugabo ntibigukunze kuko tudafise uruvugiro dufise ubwoba dukora duharanira kubaho n'ukuri nta kintu cya nini cyawahimbajwe uretse abantu babiri bavugana ati umwuga wacu ugeze hari atuye ko tugarukire
reka tubaze Mekion ayoboye iryo shyirahamwe BJA uwo munsi mukuru uba wahimbajwe gute muri rusangi Ale Majesté Barenga aravuga kutahimbajwe mu Burundi ngo gira icyo mubivuga ko
ego murakoze kuntumira muri kino kiganiro urisanze ego nkuko umugenzi Ale Majesté yabivuze muri rusange uwo munsi muri ntitukuvuga ngo warahimbajwe ibyo ubwanjye hari amaradiyo amwe makeyi cyane yashoboye kusaba uvuga uko ndabibona ubugeni abamenyeshamakuru bamuriwe mugabo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi amamenyeshamakuru ashobora kuhira ibintu byonyine nusangi novuga ni uwo munsi mu Burundi ntiwahimbajwe imvo ntazoshoka amenye bunyene kumburengira biva kuri bihe turimo umunyeshamakuru nyene cyangwa ugasanga amashami y'amenyeshamakuru kumbure ntabiha agaciro akarindira mpambona kenshi aho dukunda ko nkwane gusubira ibyiyumviro uvuga nti tukaganira n'abandi tugashikiriza uko tubona ibintu ku munsi mukuru wahariwe iradiyo cyangwa se amaze kuhimbazwa ubuntu zo kwezi kwa kabiri wino uvuga nti uyu munsi n'ukuri ntabwo wahimbajwe mu Burundi
muri rusange kubona ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryarashizeho iyo tariki ya kabiri kwezi kuri cumi na rimwe kugira uwo munsi wibukwe wo gukingira abamenyeshamakuru byo babivuze iki ku bamenyeshamakuru ku bwanyu
ku bwacu tubona uko dushyiraho mpuzamakungu onu ryagize hagize ni uko ryagiye yuko by'ukuri hariho igihe abamenyeshamakuru baba kubagurwa bakicwa bagafungwa ku mabuzi mu ntangamarara ishyirahamwe mpuzamakungu onu rero ntigihenze mu gushyiraho uwo munsi kumbure izora ko byagenze biyumvira kirikatu yamirize amabi akorerwa abamenyeshamakuru byoraba bigashyiraho kumbure ikino kwita remekanizme de suivi kugira ngo umunsi wahimbazwa ukamenyekana busumba kugira bikunda abamenyeshamakuru bo wereke bawitabire uwo munsi wo kwiyamiriza ayo mabi adukorerwa kandi tudahendanye haba mu karere haba mu Burundi haba ku isi yose nabo bo ko abamenyeshamakuru adakorerwa batandukanye mu kwicwa birimo
nze kuri Arme Gilbert bukeye neza ibyerekeye mwuga bwo gutangaza amakuru byaba byifashe gute ku isi no mu karere k'ibyaga binini mu karere ko muri Afrika mu buseruko muri rusange ku bwawe
ugiye kuraba ku isi bose nuvuga ku isi ugiye kuraba raporo zikunda gusohoka kenshi zirerekana yuko umwuga wo kumenyesha amakuru muri rusange ugenda navuga ngo ibihubangamiye bigenda byiyongera muri rusange hanyuma mu karere nahone ntihasigara inyuma ugiye kuraba ibihugu byabo muri kano karere cyo haba muri South African Community nyabaza ko nahone ni uko nyene ibibangamiye umwuga ni byinshi cyane tugarutse ku Burundi aho urumva Uburundi buri mu gihe gikomeye cyane ku bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru murazi turi mu gihe abanyamakuru barenga ijana bahunze igihugu bataye igihugu cyabo badashobora gukorera umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi turi mu gihe aho amaradiyo televiziyo byataye igihugu bikorera hanze y'u Burundi ibibazo ni byinshi cyane tufate mvuze ku Burundi gusa mu 2016 umunyamakuru yarazimanganye Jean Bigirimana gusa n'ubu nta nakimwe turamenya ndetse n'ibyamushikiye mu minsi yahera mu kwezi nibaza mu kwezi guheze mugenzi wacu akorera Bonesha FM Emery Charles niyo nkuru yarakubaguwe ari kuri tele ibibazo ni byinshi cyane mu Burundi mugabo sinogenda ntavuze kameme sinogenda ntavuze abanyamakuru ba biwacu b'ikinyamakuru iwacu bafunguwe mu mpera z'umwaka 2020 nubwo bari bafunzwe bazira ubusa bazira ko bagiye gukora umwuga wabo bagiye gukora akazi bategeza gukora nkongera nkavuga n'ijambo umukuru w'igihugu yavuze mu ntango nibaza z'umwaka aho yavuga ati mu gifaransa yavuga ngo jamais sans les médias agomba kuvuga ati ikinyamakuru ni kadahara mugabo mu nyuma naone twarumvise umukuru w'igihugu asubira kuvuga irindi jambo ridahumuriza aho navuga gute yavuze amajambo akaze cyane ku banyamakuru bagenzi bacu babiri Esdras Ndikumana akorereke radiyo y'abafaransa RFI fondateri w'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe mu kwezi k'umunani guheruka batukora ku bimeze
Ale Majeste barenga ku vyerekeye ico kibazo nyene vyerekeye umwuga wo gutangaza amakuru ubona byifashe gute ku isi muri iki gihe no mu karere akaba ako k'ibiyaga binini cyanke muri Afrika mu buseruko cyane cyane
ndiko ndaraba akare mu karere ka Afrika mu busanzwe turimo uburenganzira bwo gukoresha amakuru mu Burundi gusa hagati cyari muri mu gihugu cy'u Rwanda nawe nyine nuko nyene abakuru bamenyesha amakuru babuzwa gukora basi ibikoresho byabo nawo bideha mu gihugu cya Tanzania nyuma yuko Magufuri wahoze ari umukuru w'igihugu Magufuri asubiriwe n'uwahora abantu bari bazatangiye kugira umwizere ko kumbura ibintu bigiye kugenda neza nabyo nyine nuko bimeze abamenyesha amakuru bacahohoterwa mu Burundi sinavuga ngo nabamenyesha abamenyeshamakuru bahari barahari gusa icuka cyo gukora si cyiza bwa abamenyesha amakuru bagerageza biragoye biragoye cyane mu Burundi cyo kimara kare ka Afrika guseruko ndaterambere y'ukumesha makuru iboneka nta byigenge nta byisanzure nta kandi bitari no mushingano y'ama leta yacu ibyo ntawo bideha ubwigenge bwo kumesha makuru kuko niyo ntumbero ya demokrasi n'umunsi kumesha makuru bwa Burundi umuntu akora ibintu ukundi nk'ukwiheba ni nk'ukwiheba
Chuti mwesi mkundi la jiyo ujiji Amerika higana na tukatikuli mwaka kanya wajia ukega tulashirivye wagenzi wa chua wajize urora mwite guwa ya makuru tukwa washikirije tulashirivye kani na fasida ya dafasha kwegeranya higana nilo tukatikuli edhi nguwe maniwe ya labi hagararie tulashirivye na mwesi chuti mwesi mwanzo teza matukui kande tulabatia kamo tuwanda imombeleza ibini higana ya ujiji la jiyo ujiji Amerika mugire amahoro numugoro wa mwiza